Yemumbanira 18 America ibugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mukinzi wacu Alois Bigirimana abashikirize amakuru yo hijyano hino ku isi.
Mwaramutse Fidel tuyaheremu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragaragaje icyizere ejo ku munsi wa mbere nyuma y'aho ubutegetsi bushasha bwa Chad bugeneye umushikiranganji wa mbere, ariko Amerika isaba ko hubahirizwa demokarasi inyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Robert Kodek, umufasha w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika ashinzwe ibibazo bya Afrika, yabwiye imenyeshamakuru ko kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile ari intambwe nziza ya mbere, ariko agasaba ko izindi ntambwe zigana ku kubahiriza demokarasi nazo zica zikurikira. Kodek yavuze ko Amerika yagumanye amakenga ku nzira igihugu cya Chad kizofata inyuma y'urupfu rwa Idriss Deby. Muri Somalia, abarwanyi bafise ibikobi biremereye bashikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafashe ibirindiro mu bice bimwe by'umurwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'umunsi umwe barasanye n'abasirikare ba leta mu ruhagarara rwatewe n'uko ikiringo cya perezida cyongewe ko imyaka ibiri inyuma y'irangira rya manda yiwe. Ababibonye bavuze ko inteko za Somalia hamwe n'abo barwanyi bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bafashe ibirindiro ku mabarabara akomeye i Mogadishu. Uko gutana mu mitwe gushingiye kuri politike mu mabarabara i Mogadishu kwabaye inyuma y'aho abanyepolitike bananiriwe gutunganya amatora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Abimukira 17 baratoye bafuye mu bwato bwari ku nkengera z'amazi mu gisagara cya El Hierro ni mu izinga rya Canary muri Espagne jo ku munsi wa mbere. Abajejwe urujya n'uruza mu mazi bavuze ko abandi bantu batatu batabawe. Abo bimukira bose baje bamuka mu karere ka Afrika iri munsi ya Sahara, ariko ntibiramenyekana ahubwo bwato bwari buje buturuka. Mu ntango z'uku kwezi nyene abandi bantu bane baratowe bafuye mu bwato mu manuko bw'ico gisagara cya El Hierro bwari butwaye abimukira 23. Abimukira bashika mu izinga rya Canary bariyongereye inyuma y'aho hashyizwe ingufu nyinshi zo gukizura ku nkengera z'umumanuko bw'Uburayi bica bigabanya ibitigiri by'abimukira bakoresha umuhora wa Mediterane. Isosiyete Total y'Abafaransa izwi cyane mu bijyanye no gucukura peteroli ejo ku munsi wa mbere yavuze ko yahagaritse umugambi wayo wo gucukura umwuka wa gaze mu buraruko bwa Mozambique. Mu itangazo yashyize ahabona, Total yasobanuye ko uyu mugambi uhagaritswe kubera impamvu ikomeye y'igitero cy'iterabwoba cy'umuhari w'abajihadiste cyabaye mu ntango z'uku kwezi kwa kane. Iyi ngingo ifashwe mu gihe hari impamvu zidasanzwe zibuze umugambi kubandanya, harimwo ihagarikwa ry'amasezerano awugenga. Isosiyete ya Total yaremeje ko yakuye abakozi bayo bose aho yakorera ku kibanza cya Afungi mu ntara ya Cabo Delgado muri icyo gihugu cya Mozambique. Muyavuga makungu, Leta Zunze za Amerika yariyemeje kurungikira Ubuhindi umwuka wa oxygene mu maguru mashya hamwe n'amamiliyoni y'incanco mu bindi bihugu. Ni mu ntumbero yo gufasha kurwanya umugera wa corona no kumvira kamo isabwa ko gufasha ibindi bihugu. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika igiye gukorera hamwe n'Ubuhindi. Yavuze ko Amerika izotanga imfashanyo zikenewe z'umwuka wa oxygene, ibikoresho byo kwikingira, imiti, ibipimo hamwe n'ibyankenerwa byo gucandaga. Perezidansi ya Amerika yavuze ko inkingo zirenga imiliyoni 60 za AstraZeneca zikirindiriye kwemezwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA zishobora kuzosha zirungikwa gufasha mu bindi bihugu.
Alois Bigirimana, urakoze kudushikiza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. muri Republika ya Demokrasi ya Kongo barundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira bapfunzwe n'igisirikare cha Kongo kivuga ko bakibamwo mu buryo buciye kubiri n'amategeko
twavyite mu gitondo duhagaza ahantu tundi ya mapike tudatubona umwe baramufasha bodana docima arabate pejere yiwe abahite pejere yiwe bararaba buryo bacaye bamujana ni docima twatibye Burundi wese bahuye ni gufata aha mu maendereo abapeme igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare
abo n'abarundi baba mu gisagara cha Uvira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo Uburundi ho uyu munsi kwa kabiri abanyororo barenga igihumbi bari degenzya inyuma yuko bagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda Perezida Paul Kagame yambitse amapete abasirikare barenga majana 7 barangije amashuri makuru ibirori byabereye mu kigo cya gisirikare kigako mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru y'idonido
abanyeshuri bose barangije muri iryo shuri ryigako ni 721 barimo abakobwa 74 n'abahungu 347 na amasomo yaramaze igihe kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 4 bitewe n'ibyo umunyeshuri yakurikiye mu banyeshuri bose bambitswe ipeti rya shuri yetona harimo abagera kuri 209 bize amasomo ya gisirikare babifatanije n'andi somo ya kaminuza ikiciro cya kabiri kiba abanyeshuri 506 bize umwaka umwe amasomo ya gisirikare gusa aha hakabonekamo abari basanzwe ari abasirikare bato ndetse n'abari abasivile barangije ikiciro cya kabiri cya kaminuza bongererwaho amasomo ya gisirikare ikiciro cya nyuma n'icyo abanyeshuri 6 bakurikiranye amasomo yabo bari mu bihugu byo hanze Ububiligi, Kenya na Sri Lanka mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya suriye tona mu ngabo z'u Rwanda Perezida Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage
ubushobozi rero twubaka muri mwe mufite izindi mpamvu nyinshi na kongeraho twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we ndavuga ahandi ahubwo guhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi kwifuza umubano mwiza zakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke duhereye ku baturanyi amajyepfo uruburasirazuba uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru
ukuru w'igihugu yumvikanishije ko kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu bifasha mu gukumira abahungabanya umutekano
ariko icyo twabakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse umutekano tuwubakireho dutere imbere ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi oya ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya uwashaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu byamuhenda byamusaba ikiguzi atari yatekereje
abanyeshuri bashoje amasomo yabo bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 4 ibyishimo byari byabarenze
igishimo cyane kubera ko mbashije gutangira n'umubyo niyemeje kugereza ubuzima bwanjye n'imbaraga zanjye ngakorera igihugu cyanjye ni inzozi nagize kera nyiri mutoya najyaga mbona igisirikare ari cyiza nkabona ubusirikare nkabikunda ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka ariko mbona ko byitwa impossible byaba impossible
nubwo ari mu gihe cya COVID-19 uyu muhango witabiriwe n'abatari bake barimo abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye ndetse n'ababyeyi b'abasirikare bashoje amasomo abandi banyarwanda bakurikiranye uyu muhango kuri radio na televiziyo by'igihugu ababyeyi babashije guherekeza abana babo bagaragaje ibyishimo
ndanezerewe cyane kuba ageze aha ngaha kubona nanjye naba mfite umwana uri mu ngabo z'igihugu kuko inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye uyu munsi rero ndanezerewe kuba nanjye mfite umwana uri mu ngabo z'igihugu none uyu munsi wa none rero nange biranejeje kuba afite umwana nange uzarengera abandi nyuma kubaka boko akarengera abanyarwanda abana b'abanyarwanda
Ishuri ry'igisirikare rya Gako ryatangiye gutanga amasomo mu mwaka w'1999 ryigisha ubumenyi imikorere indangagaciro n'imyifatire by'umwuga wa gisirikare muri 2015 ryagiranye ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda bwo gutanga amasomo atatu y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ariyo ubumenyamuntu ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi habanyororo bari basanzwe baba mu mabohero atandukanye mu ntara z'igihugu bapfunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Prezida Evariste Ndayishimiye yari mu birori byabereye mu ibohero rya Mpimba I Bujumbura inkuru ya mugenzi wacu Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda
Karakamwe mwintangere mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura aha bari bahafungiwe 972 batashe muzabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yari yishikiye ku Mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka yamenyesheje ko iyo ngingo itashe utija mu ngiro kubera ibikogwa byo mu babohero amwe amwe byari bitongarijwe nabi maze bituma igikogwa kitoroha gushira mu ngiro buno nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo barekuwe
mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu mubahe icyizere mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere Mushikeyo ntimusubire mucaha ahubwo mwari mwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha mwabwire muti ntihajyoshye namwe mwaza muravuga muti n'abariyo baragowe se nzosubirayo mubakarorero mu bikogwa iyo mushitse ubwo twe twimpene kumva kokeje mwebwe mwaravyumvise nicyo gituma ngo bakarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi
Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakirana ugwezi abo bavukanye babo batashe
rero abenegihugu ndabasabye bashike babashyira mu makoperative babashyire ku kivi babane babaremese babwire bati turabagenze aho mu mituma muzoshikamwo saba abenegihugu baze bashyira bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru ntibavuge ngo wa wundi bagira ibi nibi nibi ngo yaje oya hajya aho bakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje reka ubwo tumwakire mbere n'agahene bashaka bakabaje babazimana
umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko mukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzwa kwitwara neza mu kibano akizera ko abazohasanga bazobakira neza
Rero nukuri umunsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'iminsi y'umunani nshoboye gusubira kudekurwa nkasubira kwidegembya n'imyaka yose nari ndayimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi indi ngaha mu ibohero rero ndagomba ko umuntu wese umurundi wese ahari yiyubare yirinde ko igihano kirababazwa umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose utarahaza sinifuza ko yohaza ntabwo tuhavuye sinifuza ko twugaruka ahubwo tugende tuba amajwi tubwira abandi ibyo bintu babyibare yirinde kuko byo twagize turabanyabyaha kwari twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire batukurikiranire hafi batwintegure muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho Burundi bugeze dushobore kubamo n'ikimana mu ijuru heza
muri abo bari kuwe harimwo abari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kuwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015 imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere Yohani Minana arongo birunani Senaret utavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mu ibohero hagasigara abantu baruhebwa gusa
bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki hakaba rero hakirimo abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo. Byo byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba barakigwanije abo bose barakwiwe kurekugwa.
Muri ibyo birori byo kurekura abafunzwe, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye Burundi bagiye kurekugwa. Icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba cyabaye no mu ibohero rya Muyinga, abashikirana 200 barekuwe harimo abagabo 107 n'abagore 13, kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabahero y'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Nibizi yamenyesheje ko bizofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabahero y'u Burundi yarimo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hanyumuntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza Ijwi gushikiza Ijwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cya Uvira bapfunzwe n'igisirikare cya Kongo kivuga ko baba muri cyo gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri mwe mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuragana military police ishoreye bamwe mu barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira batangarije Ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe.
Twabyutse mu gitondo duhagaze ahantu turindiye amapike tuzatubona umwe baramufasha muzana dokima araba tepegere yiwe abaye tepegere yiwe bararaba burya bacaye bamujyana ni dokima ziwazitise none ko bamujyanye dokima zitise kandi DGM akaba yaduhaye uruhushya rwo guca kuri kontiyeri twaca kuri kontiyeri tukaba turinga bakabatanga kudufunga dufite n'amadokima ikosa twakoze ni irihe
ukuntu byagenze jengiye ni moto gucya duhwanye n'abadarite amakinga abamotari n'amakasike abamotari nta mamoto bafashe manake kira umurundi wese bahuye ni gufata aha mu maendereo abapeme igitangaje nuko turi ko dufatwa n'igisirikare abapeme ngaha mu maendereo ni uku umudari ashikana umuzigo baca barekipira bakajyana kuri birodi baca bafata bakajyana kuri birodi igitangaje nuko turi ko dufatwa n'igisirikare.
Aba barundi bakorera imirimo yabo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 n'umujyi wa Gatumba mbasa guserukira u Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bitera bafungwa.
Ambasaderi wacu tumusabye aduserukire ibi bina iyi programme mushikiye hamadushikire imbere adushikire no mu Burundi adushikire kwa president kuri president wa Burundi na president wa Kongo ibintu biriko biradushikira ngaha babimenye abantu muri santara n'abarundi nuko ntitubaze niki kiki aha bariko barafata umurundi wari we wese kitwe icyo dusaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikira imbere bigashikira abantu bakuru ambasaderi akabimenya ngaha Uvira nta buserukire ambasaderi Kinshasa nikimusangaye
umuntu wese ari ku isi nzima arazi yuko kontinima iriho kandi nta muntu yagihugu n'umwe atari mu gihugu cy'itaranje agifite dokima zose zikwiye tubatangaje ni kubona ngaho Uvira serikali yaho baganira ibintu uyu munsi ejo bajya mu ibara baradufata deje mari iyi nama samedi yaheze tuzasigandikisha ngaho twayandikishije tuyandikishije tutandikije wese ni mugasho twe tubasabye ambasade wacu yicengaho Kinshasa atuvugire niba ari ugutaha bitaye kwanza abagore mu Burundi abana mu Burundi tubaze umwaka n'amezi twicaye ngaho abagore bashobora bari abandi bangabo abandi bangabo barahukanye
Niyonzima Ildefonse akorera imirimo y'umotari muri Uvira atangazwa n'uburyo bafungwa kandi bayiruka kwibaruza kuri biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka
baradukoranije inama batubwira ati bose petrole zabaye supire muje muri DGM tubandike tubahe indi dokima kuburyo hamwe baje kugira umusako mwerekana aka dokima ka DGM amati ati bacabarika aka dokima kira murundi wese areka akagorwe mu bitatu nakajeto gatoye nakantu gusa kwandikira ko DGM ni nomero gusa kira muntu wese akagura ibyo bintu bitatu ikitoba jere nuko bari kwara dufata kandi aka dokima turagafise sepetere turayifise kanga muntu turayifise
umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Serge Tadeo Karako avuga yuko bafashe mu Barundi mu rwego rwo kureba abaho muri uyu mujyi mu buryo bunyurajwe n'amategeko kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja Abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba kuva Uburundi bwafungiye imipaka yabwo kubera virusi ya corona abenshi mu Barundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira i Burundi gufata ibindi byangombwa Vedas ngabwo ku garage y'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania zemeza ko ikibazo cy'umutekano kitaratorega umuti ahubwo kibandanya kubangamira impunzi zahungiyeyo ivyo babyemeje mu nama hagati y'impunzi n'abarongozi babo yabaye ku munsi w'Imana urangiye James Jovin umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yateguriye iyi nkuru
Tuweka tugira no kwitura ku gipolisi ari ngorane dufise batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania
Ikibazo cy'umutekano mu Kenya n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi bw'icyo kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere iyo babonye imodoka ari y'igipolisi amakenga bamenshi yuko yoba ije gutora abantu bigaca bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara ukiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi kubw'icyo kibazo kuri uyu wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ibyiyumviro zo mpunzi zifise ikibazo cy'umutekano uriko urahungabana
abatanga umutekano ni gipolisi kandi babemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntuzi igiro cy'umuntu none ino twahunguka nk'umuntu umwe yazimiye Kifama mchovu bako ya furuye changariho. Tuwa sabja masira hamwe atukikia nilio vino. Mutu humu lize mchovu mkote.
Haje mkabo wanjali mwoba atuwae. Kuinjila nga hamu hambi hanu mwusi nunga la famino hambi nga la jeruku hanzu. Bachangu wajena hanzu. Kichelo chawa polisi. Bambai mwusu tiki polisi ni mojo kaiki polisi. Baga chawaza watu kukuruta mwicho na ena ima zimisi nguai. Aliko umu polisi mwe ala tuketi. Gari ya batu wa yachenga. Sana hanu mwusi nunga alikela watu.
Aba bantu bakuwemo ikambi uyu munsi tubashyira mu gitegiri cy'abapfuye mbega ko bakurwa ku makadi mbega n'aba bapfuye bazohava bakurwe ku makadi tutabonye n'imva zabo
muri iyo nama abapolisi baje bambaye impunzi zisanzwe kugira ntibamenyekane kubera bamenya yuko impunzi zohava zibyura imvururu ubwishavu n'akantu
twaya tubona abajejwe umutekano bicaye kuri izi ntebe ngaha none ubuhuhu bareye hehe ko batunze umutekano tutakibabona
ni muturage ko yabatwe twaronge ko yabatukirikanire ubuzima bwa bene wacu iyo baroye
bivanye n'ukuntu igipolisi cyo ngaha kitariko kiradukorera neza igipolisi tugira gucya tukabona baje gutora umuntu utazi n'icyaha afise abasungusungu baduhaye baratugaya kandi aribo badufashije ibibazo turashaka abashef de zone n'abamwenyekiti n'abanyumba 10 bivanye n'ukuntu twebwe umutekano wacu tubona udahagaze neza
twebwe nyene nimba byabananiye twe twaramaze kubona yuko umengo twaragurishijwe
mukuru w'inkambi ya Mutenderi bwana Ngendabanka Pierre uri yo nama yahumurije impunzi azibwira yuko byabaye bitazosubira uwo murongozi yemeje yuko ikibazo cy'umutekano kihari kandi ari kuriko abantu banyuruzwa bamwe muri bo batwarwa n'igipolisi kubera bakekwa guhungabanya umutekano mu nkambi ariko ngo ntibashobora kwihijambo kugira bavuge biri nyuma y'urukuta badashikayo bwana Pierre yemeje ko bariko barakomeza gutabaza ababakuriye gukemura icyo kibazo
turizera yuko bizogenda neza ibyabaye bitazosubira kuko twaramusabye nyakubahwa ko intonde zokwirikizwa nimba ari ufite ikibazo bisabwa ko arengutswa bazokwikora ku batware nk'uko byahora biba hari n'abandi benshi batwaye barabahanye nta muntu yagwanye kubera twaramenye akabo bantu batwawe na naka bari mu gipolisi cyangwa mu butungane byagenze uku nta ngorane byateye twirinde aba bantu bagomba kudutobera umutekano kuko hariho ibintu abantu bamwe bariko bagomba gukora bishobora kutuzanira kaga abenshi mbere ukazahumva ngo nta mwana ndiza je nta ngorane none utagira umuryango reka kononera abafite imiryango bashobora kugira ingorane none rero twubahane twubahe n'abatuganza kuko abarundi twamye tubeshwaho no guca bugufi nta bushobozi dufise bwo kwigwanira nk'impunzi umuntu yumva ko yokwigwanira agahangana turi hano ubwo bushobozi ntabwo afise n'ukwienda n'ukugomba gutabandi mu kaga
kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Radio ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushuti banywanyi na haya makuru yakaganya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe.
I need this day.
nagenda nyongi.